umukuru w'igihugu cy'u Burundi ntaje umuntu wa mu gusubira kwagireza Rwanda kwa rwo mwanzo wa karere kose ka Afrika y'ibiyaga binini. Evariste Ndayishimiye ari Kinshasa ku mugwa mukuru w'igihugu cha Congo yavuze ko ari muri iyo ntumbero aheruka gufata ingingo yo kugara imipaka igihugu cyo gihana n'u Rwanda. Kuri we nico tembagaza ubutegetsi bw'uwo gito mwansi iyo gishigikira. Ndayishimiye yabitangarije Kinshasa kuri uyu wa mungu aho yari yagiye gushigikira mugenzi we Felix Antoine Tshisekedi kurahirira manda yiwe ya kabiri inyuma y'amatora yaheruka gutsinda. Ati twarunganye imipaka kuko twabonye ko batubeshe kuko ntibahengeshanije kugaburira no guha indaro abatugwanya. Ibiro bikuru by'umuharire detabara biri mu Rwanda. N'ivyo ubwo butegetsi butwemerera ni ukwiyorobeka gusa kuko ntibigeze babaduha. Aho tugeze rero tubwiriza kubananya urugamba gushikaho n'abanyarwanda batangura kwikura ko ubwo butegetsi kuko nibaza ko n'ugwaruka rw'abanyarwanda rudashobora kwemera kuba nk'imfungwa mu karere. Yicaye iruhande y'ibendera ry'umuryango w'ubumwe bwa Afrika nk'intumwa yawo mu gisata cy'ugwaruka, Perezida Ndayishimiye yabwiye ugwaruka rw'abakongomani Kinshasa ko yiteguriye kubafasha kugwanya uwo mwansi. Atyo dufise umubanyi mubi akora ibyo ashoboye byose ngo atudurumbanye, dukorere hamwe natwe kugira ngo tugwanye uwo mwansi. Ariko icya mbere mwebwe abakongomani muje hamwe mufatane mu nda, hanyuma abandi tuzoza kubasahiriza aho mugejeje. Mubishatse twotegura ihuriro muri urwo rwego rikabera i Bujumbura rigahuza urwaruka rwo mu karere. Iyo nyifato y'uwo mwansi wacu ari u Rwanda, nibaza ko abanyarwanda atari uwo mutima bafise kuko igihe imipaka yari yuguruye babaye aba mbere mu kwisukira iwacu ku kiyaga cya Tanganyika. Aya majambo yakiriwe nabi mu Rwanda, naho leta ataco irayavuga ko ubuserukira u Rwanda mu gihugu cy'u Burundi ambasaderi Olivier Nduhungirehe yamaze kuyiyamiriza. Ku rubuga rwa X rwahoze rwitwa Twitter yagize ati ntibyumvikana ingene umukuru wa kimwe mu bihugu bya Afrika atangaza ku izina ry'ubumwe bwa Afrika ko azofasha abanyagihugu gutembagaza ubutegetsi bwavuye mu matora yemewe. Ibi bisigura ko yahemukiye bagenzi we bamwizeye muri ico kibanza kandi yaciye kubiri n'amahame me y'uwo muryango. Mondwe zibiri ziheze Ndayishimiye yarugaye imipaka ihuza ico gihugu no Rwanda. Inyuma yaho abamenyesha makuru mu Rwanda babajije icegera c'umuvugizi wa leta y'u Rwanda kwa bu Burundi Burondera ari nabo mpezi ya marere ku bwa Perezida Ndayishimiye bari mu Rwanda. Ari mukuru arinda icegera c'umuvugizi wa leta y'u Rwanda ntiyatomoye mu nyishu yiwe.
Uzabaza umukuru w'igihugu cy'u Burundi ubivuga
ndabaza
oya se ntabwo nzi ko bahanga nakubwiye ngo kubera icyo ushaka ko tujya kubivuga kandi tukubwira yuko tukiteguye ko nibagaruka mu nzira y'imishyikirano icyo kibazo kizakomeza kuganirwaho.
Kunsubiza ko aba bantu nkubajije bari mu Rwanda ubigize ibanga kugira ngo ibiganiro bikomeze.
Ntabwo u Rwanda rugomba gukora icyatuma icyo ari cyo cyose ibiganiro bidakomeza.
Perezida Ndayishimiye ubu afatwa nk'umukunzi w'akadasohoka wa Congo. Ibi byaribonekeje kuri uyu wa gatandatu ku kibuga cyitiriwe Le Martyr i Kinshasa, aho ibirori byo kwimika Perezida wa Congo byariko biracishwa ikibiriraho kuri radio na televiziyo bya leta. Abamenyesha makuru n'abariko barakira abashitsi bagize bati Uburundi buherutse gusinya amasezerano ya gisirikare na Congo. Uburundi bwashigikiye RDC mu bihe bikomeye kubera ubushotoranyi bw'u Rwanda. Uburundi ntibufise intumbero imwe n'u Rwanda rusotora RDC. Muri abo buryo Perezida w'u Burundi ahawe icyubahiro hano muri Stade des Martyrs. Tumaze igihe tubivuga, Ndayishimiye yarafashije RDC mu buryo bukomeye. Ndayishimiye araryohewe cyane muri abo buryo abakongomani bamwakiriye.
Alors, ovationné par le public, il est très content.
Prezida w'u Rwanda yari yagiye muri ivyo birori ibirori biheze Ndayishimiye yabonetse afatira hamwe ifoto imwerekana ari kumwe n'umwe mu ndongozi nkuru z'umuhari w'abagwanyi biyita Nyatura igice cyise abazungu Robert Seninga cyagirizwa n'amaraporo menshi ya ONI kwimba amabuye y'agaciro mu buryo butemewe n'amategeko ku mugoroba wo kuri uyu mungu inyuma y'amajambo ya Prezida Ndayishimiye uyu mukuru w'igihugu yakiriwe na mugenzi we wa Kongo ibiro by'umukuru igihugu cy'u Burundi byanditse ko Perezida Ndayishimiye yari yagiye gukeza Perezida Tshisekedi. Pierre Clavin inkuru ku bwijwi rya Amerika.